radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza mrikuwa na Venuste Nshimi ima na mrikuwa na mtuumvira kuri FM jana na kane nibiche bitatu. Na umu Burundi tuli kumirongo migufi ya shotu wazo kumetoro chumini kenda na makumia vili nebjiri dhali jingo mulu tukwa ba tegurie. Umurijango umge guburai uravuga ko uhanga ikishigwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Umu Burundi hata nje gahunda yitwa dushalize gisagara n'umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukawa twaragwije amashugo arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugiye irindi shusho n'indi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Ijadu nkuru nziza uyu muri shyirahamwe ryitwa Sanu Concerne Tous twese biratwerekeye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Lwere kumakuru avuga hirya no hindu kwisinde kumwe na Diane nini na hazwe
amakuru ya tutu ya here ku mugabane wa Afrika Mitrad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengera butungane vyegekwa kuri Saint Abre yahoze atwara ico gihugu abazoshumbushwa barenga 10,000 aba barimwo inzira karengane zapfungiwe ubusa abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Saint Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo yasohoye n'umurwi w'abashingwa manza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara $15,000,000 n'200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 4,410. Iryo shyirahamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cyane ugereranije n'ayo bari barasabiwe n'amasentari atandukanye. Sentari idasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasabye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya $125,000,000 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera inosa hariko ikigega yari gushigwamo biciye mu umwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza kubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hise na Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengera butungane birimo ivyo gufata ku nguvu, kwica ubucakara, kunyuruza, guhohotera kimwe muntu n'ibindi n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19 yari yashiriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwiheze ni abashinga amateka ba Ghana bemeza integuro y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko. Ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano cy'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa ko rumwe itegekanye igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi n'ubutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimo abavuga ko ryobarije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Itorokanizo ry'amakuru y'abongeza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega cya leta muri Ghana ariwe yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa Ghana ishobora gu gutakaza imiliyaridi zitatu n'amamiliyoni umunani mu madolari ya Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu itandukanye kuri Ghana bigenze uko. Nk'uko urwandiko rubandanya kubivuga, Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko n'ubu isanzwe birimo. Ibanki y'isi yose ntaco iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana, gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza. Ikigega FMI naco cavuze ko ataco covuga ku ntego y'itegeko ritaremezwa. Mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntego y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo. Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntego y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza. Sinari mpuzamakungu mpana vyaha CPI yasohoye umutahe wo guhagarika indongozi zibiri zo mu gisirikare c'u Burusiya. Sergei Kobilash na Viktor Sokolov bagirize uruhara runini mu bitero vya misile Urusiya bwagavye ku vyuma vy'umuyagankuba muri Ukraine hagati y'ukwezi kw'icumi ko mu 2022 n'ukwa gatatu ko mu 2023. Prezident wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakiriye neza ingingo ya CPI yo gusohorera umutahe abo bategetsi b'Urusiya. Abicije kuruga rwegwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Burusiya umaze kugaba kunyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha. Bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'u Burusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine. Mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro i Lahe mu Burundi yasohoreye umutahe president w'Urusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajejwe sata cabana mu Burusiya. Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa y'abana ba Ukraine. Hagati aho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suwede bwo kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero vyiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suwede yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigira 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongri yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suwede iza muri OTAN. Ubute vyakwemerera Suwede kuba umunyamuryango wa OTAN vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe vyabona ukwinjira kwa Suwede muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo n'u Burusiya. Suwede yari imaze ibinjana bigera kuri 2 ataho yegamiye mu vy'amashyirahamwe arimo ivya gisirikare nka OTAN. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suwede na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze. Suwede yari yatebejwe na Hongri yakweze amaguru mu kwiyemerera inyuma yaho Tokyo iyemereye bitagoranye kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN. Mumenya ko ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kuvyemera.
Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @ radio yacu @.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Nzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abavanywe mu byabo batagerwaho n'imfashanyo kimwe n'abagore bafatwa ku ngufu. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga kandi ko kongera intwaro ku rugamba zirimo misile zimanura indege kimwe n'indege zitagira abapilote byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero za Sake na Goma.
Itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'Uburayi urashimangira ko ushyigikiye byimazeyo imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda, ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari, ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki ari cyo cyonyine gikwiye. itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'umwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose zihiyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ku kibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'umwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikira ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muziza umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo.
Ministre Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda ni nyuma yuko Sena y'Ubwongereza House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuyeho kuburiho uburenganzira bwabo buzubahirizwa mbere yuko indege zibajyana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Ijene Mukankusi.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda, gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere, mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi mu Faransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Jean Mukankunsi, mukomeje kumva radio y'ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo habe hakozwe isuku. Jimmy Hatungimana yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anenze umwanda ugaragara mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Muri nama mukuru gisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira madini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo naho kugira abakuru b'amazone n'amakartier ntibazohave bavuga ko bataburiwe. Mu majambo akaze yabahaye imitsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo cisukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange abashinde zone, mwipange abashinde karitie, mwipange ibintu bizobakorako ubundi uze kandi ndasohora no kwandika mukanya. Mwipange karasa ni 45 days kolera ni mchafu, kolera ni ngwana mchafu, la maladie de mensale na ya maso mwiyoka kugwara na ine ni la maladie de mensale na wabia kiki sasa cha Bujumbura ari kinyori chiki huku imbele yu kuchika mzibi nara ubaanza uba kukiuga chindenge cha Bujumbura kutawa kumu benishumu nendaye uba shikira mwiki sasa cha Bujumbura bazogura bachahi bachimu mchafu ekarilisho sabigire binyarushi.
Yongi ingo mkuru gisagara cha Bujumbura ifashe nyuma yendwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwa mu mwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijanye na bamukerarugendo Bujumbura nyene hari kwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze.
Isuku isaba ubutunzi bwavuze twumvika mere zarabye ukubura bitamutanye wanga mushimara mara mwabanda mwamba
ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora ico yiyemeje.
Yahaye igihe kinini atamodoka tubona ngaha zitagutora iyarara gusa ubu iyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu abenegihugu baca biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe niba baca baritwara n'umutwe bapi baritwara aho bari bababujije nyine ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura iziga kibitwara igenda nyine irasibye imifurege usanga yatimye
nukuragura aho dutegeye iyarara ugasanga habaye ikibazo benshi ugasanga ko babita mu miserege aho bitagenewe ntidushobora gutora igiturizo biko biragihe bariko babita ahadakenewe gisagara cyosanga hari isuku rike gasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ngwara ya korera hamwe n'izindi ngwara z'isuku rike
aho muraro ukaba basongwa cyane n'imyanda iyongera ku ibura ry'amazi.
Ahera h'Imana niho munye n'Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi ateka ibazo cyane gose nk'ubu twa toyera mu barabara turondera amazi dukoresha na urumbyo ufungura ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise nahaba yayaretse yimvura utamwe amafaranga 500 ku ibido imwe nta amazi uronke gukoresha mu muryango nka twebwe tukise nka wese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi amazi turayonka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura.
Umukuru w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete.
Hanyuma rero cyo twiruke na za ya masosiyete akura imicafu.
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu.
Tangura rero nimwaba mushaka bamukerugere ntagire ahantu na hamwe sira kubona umwanda muri kisagara cha Bujumbura rero zavira hana mana meza jewe musi mwe muzobona naje kwikuburira haje imbere ya ideal urabona je niko ndikuburira numwe sizobwira umuntu numwe kandi ntuzo zekunda ntuzo kuko mtana kunaniye reka ndabikore nzoza ndabikore kandi ndaze ko uwo muntu azoca mbere tushobora kuja guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda sukuri cyo gihugu cya gikunde kuko hagiye mudatera mashuko nukwera mucanga kuko ico kundura gishariza kumele ki mudatera mashuko kwirembo nukutereka ndapari kimenyezo kuko mudakunde gihugu
hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 ikigo Merce cyo mu Faransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impunza makungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afrika abanyamahanga bahurumbira eroje muri kaneza juri ya Amerika
tukivuga ku isuku yo mu mujyi wa Bujumbura hatangiye gahunda yitwa dushariza igisagara n'umugambi watangiriye aho ngaho nyine Bujumbura ujyanye kandi na gahunda iyo minsi 45 yatanzwe na meri ya Bujumbura navuganye n'umuyobozi w'ishyira hamwe Sanu concerne tous twese biratwerekeye Jado Nkurunziza
nakomanda bavire yuko suga mbere ndabikoze nibikogwa twama dukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibitsi twebwe usanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye ama tukarabitera mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dushariza igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga 600 kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugiye iyindi shusho y'indi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi
nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane
nakomanda babwire yuko ugwaruka bwo mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyacu igisagara cya Bujumbura ni igisagara cyacu nta kindi gisagara tuzoronka nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cyacu cy'u Burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye tukaba twaragiye no kwishyura kurondera ubumenyi tukaba tunatemera mu bindi bihugu tukabona icyo igihugu cyacu kibuze n'icyo igisagara cyacu kibuze nacyo gituma twegugwa rukatuvuga tuti reka tubikore kuko twebwe nitwe dufise ingufu kurusha iz'ababyeyi bacu kandi nitwe dufise na kazoza keza dushobora kuba twobikurikirana dushobora kuba twovyigisha n'abatonya bacu hamba igihugu kikabandaya gitera imbere igisagara cyacu kikabandaya kiba ciza nobabwira yuko ni ibikorwa twatanguye nka twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tuba tubikora kandi zobanaya tubikora si mu gisagara gusa cya Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari igisagara cya Ngozi cyangwa igisagara cya Gitega n'igisagara cya Makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi ibikorwa twatanga tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indi uyibashyigikiramo ibyo mukoresha mu bikura he
ikintu bwa mbere nagomba shime ubwa mbere nagomba shimire nyine cyubaye umukuru w'icyacu cyacu Burundi nkuko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi perezida wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruko rurakora perezida arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi dushobora kuba twitura Fasima tukamubwira imigambi yacu hama akadadushigikira hama akanatugendera hama akanadutera intege nacyo gituma tuvuga tutireka natwe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tukaca tubimusaba hama akaca biturosa tukaca tubandira duteza imbere igihugu cyacu twibaruze.
Meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mujyi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he n'iyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mujyi w'itwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose fate igihugu nko mu rugo habariho umuvyeyi habariho abana twebwe meri ya Bujumbura umuvyeyi wacu iyo umuvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategeza kumushigikira hama twebwe ico igisagara kidutuma tutegeza kugikora cyane kuko umuvyeyi wacu hama kampanye bariko barakora meri ya Bujumbura twebwe nk'ugwaruka cha tugira yacu kuko biraryoshe duca ahantu heza biraryoshe gutemberera ahantu heza biraryoshe dukorera ahantu heza biraryoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemo ugwaruka biraryoshe urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo ingufu z'iwanje naratereyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namana ko ndabwira yuko twebwe ugarwa go mu sagara cha Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu naracyo ke tumabonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cyacu kandi isagara ni cyacu na kindi gihugu tuzoronka na kindi gisagara tuzoronka atari kidufise
jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe sanu concern de tous twese biratwerekeye ndagushimye cyane kugakakanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane nani ndabashimiye namfashikana ukanya kugira nere nakamo ugaruka ruba mu zindi ntara yuko ufata intara nk'umuvyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere kandi dushoboye hamba no guheza kuzohezagirwa n'Imana izagira abariko barakora
muri Tanzania. Muryango Help Age International uravuga ko uzagenera amashiringi muri Tanzania 200,000 impunzi z'Abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataka ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na Leta ya Tanzania. James Jovine.
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania ivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 250,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bamaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko Leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu renze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Europa International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa pesa kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Tunatimeza asere ya oritanga amahera kuri buri muntu wa kumutwe wa buri muntu
rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma bwana John Warioba Mwita yavuze ko Leta ya Tanzania haseri na Leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'Abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana
Leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa 10 rero amaze kugaruka bose.
Tafadhali sana
turamwingiza cyane
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba se
nayo misiga ivyo nga tubona atari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo ni ngukiba agenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaja muri Tanzania yatabari ngorane zituwako nabo kwipfuje gusubira gupfa yiruka
tugira amagogo dufise nga tugomba yuko neza modushikira imbere batuvugira neza yowe ni ikaducungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyana ikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi ry'Amerika
umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.